Jehova ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatatu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga y'uno munsi tugiye kwihweza urugendo abarundi n'abandi bantu mu karere bagira mu bihugu bitandukanye bagiye kurondera ubuzima, bagiye gucingero, ariko ugasanga baguye mu bibazo bitandukanye, haba ari iby'ubudandaji bwa kiremwa muntu canke kugwa mu minwe y'igipolisi cyo muri ibyo bihugu. Rero turaza kwihweza hamwe ibibazo bagenda barahura navyo, kumbure turizera kandi kuronka intahe bamwe mu bagiye barajabuka mu hanze y'igihugu kuja kurondera ubuzima, ariko bagahura n'ibibazo bitandukanye. Muri make turizera ko kuba tuza kuvugana kandi na bamwe mu bamenyesha makuru bagiye barabikurikiranira hafi uko babona iki kibazo nuko gikwiye gukemurwa, canke zimwe mu nzitizi zihari mu mategeko canke mu ngingo zigenda zirafatwa. Ni mu gihe kandi rero mu misi yahera mu abarundi 29 bafashwe mu gihugu cha Zambia ni nzego zijejwe umutekano. Ni byinshi tugiye kuganira kuri iki kibazo. Kaze rero mwese nkuko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro ku rubuga rwacu rwa Facebook, aho mushobora gushikiriza ibibazo n'ivyumviro ni Facebook Radio yacu VOA. Murakoze.
Muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
You are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Just like the sun light up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday, you came around my way. You changed my whole scene way. You are astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling.
one we are fasting in, and that is the African beauty. And I know, oh yes I know, you are my African queen. And I know, float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Ooh, yeah. You are my African queen, and I know, oh yes I know, you are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of, you only sent from up. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Ooh, yeah. You are my African queen, and I know, oh yes I know. You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.
You are my African queen, the girl of my dreams.
Oh, now my soul. Oh, I know that it is love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that this means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body and my money. Every other thing you think of. In a man, who could think of anything better than you? Who could think of ever hurting you? Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen, for real.
You are my African queen, the girl of my dream.
The girl of my dream,
you may have never been.
Oh, na na, yeah.
Radio Ijwi rya Amerika ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga musanzwe mucumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Uno munsi tugiye kuganira ku bibazo byerekeye ukwimukira mu bindi bihugu, ubwimukira bwo mu kinyegero buba burimwo ibibazo byinshi cyane bishikira abene gihugu. Ni mu gihe bamwe bajja guca ingero mu bihugu by'Abarabu, abandi bakaja mu bihugu bya Afrika y'Epfo n'ahandi henshi. Ni mu gihe kandi mu minsi yahera mu kwezi kwa mbere abarundi bashika kuri 29 bafashwe n'igipolisi cya Zambia binjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Muri bo hakaba harimo n'umwana w'imyaka 10, umwana w'umukobwa w'imyaka 10 ibibazo ni byinshi cyane abigenda abirumvikana muri iminsi mu minsi yahera kandi twarumvise abarundi bashika kuri 24 mu gihugu cy'Uganda naho nyene bafashwe tugiye kwihweza ahanini icyo kibazo ni mu gihe kandi mu kwezi kwa mbere leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amahanga yahaye amashyirahamwe yigenga uburenganzira bwo kurungika abakozi mu bihugu byo hanze birimo n'ivyabara n'ivyo bindi byose tuvuze ariko abantu batari bake bakabandanya bagira ubwimukira bwo mu kinyegero tugiye kuganira kuri iki kibazo kumbure twizera kuza kuronka nkuko twa twabitegekanije umwe mu bigeme bagiye mu bihugu by'Abarabu batubyire intahe yabo ingene ugurugendo rwari rumeze ubuzima bwabo muri ivyo bihugu turafise kandi ku murongo wa telefone umumenyesha makuru akurikiranira hafi iki kibazo muri imisi yahera cyane umumenyesha makuru w'Radio Isanganiro mu Burundi mugenzi wacu Nduwayo Prime akaba akurikiranira hafi iki kibazo cyo bwimukira bwo mu kinyegero amashinga nahe Nduwayo Prime murakoze cyane gufata akanya ko kuganira ni Radio Ijwi rya Amerika turabira hamwe iki kibazo uko ncifashe n'amakuru menshi twagiye kuturaronka muri iminsi yabimukira mu kinyegero reka twibutse abanyonyi b'Radio Ijwi rya Amerika yuko kuri Facebook yacu turabandanye twakira amanimero yanyu kugira ngo mushikirize ibibazo n'ivyumviro adresi yacu ni ya indi nyene ni radio yacu VOA radio yacu VOA mushikirize ibibazo n'ivyumviro mwongere mutange na nimero yanyu tubahamagare muterere amashinga nahe Nduwayo Prime kaze neza ku Radio Ijwi rya Amerika
omya Nduwayo murakoze ko ntikaze kuri Ijwi rya Amerika nizere ko ibyo mumbaza ndi biteguye kugira icyo ndabivuze uko narabikurikiranye hafi
go urakoze cyane gose mushinga nahe Nduwayo ahubwo kuri no musi nyene muri iminsi nyene twarumvise nk'iyo nkuru nari mvuze y'abarundi mu gihugu cha Zambia reka duhere kuri iyo nkuru nyene ico mwayumvise ko kuno mwayikurikiranye vyagenze gute kubatayizi twarumvise yuko abarundi batari bake bafashwe n'igipolisi cha Zambia vyagenze gute muri iyo nkuru
Davuze ko ari abanyagihugu bagera ku 42 28 bafashwe bavuga yuko bavuye mu gihugu kibanyi cya Tanzania bamwe bafashwe ari abarundi bavuga yuko bavuye mu gihugu cya Tanzania babesha ariko amatohoza yakozwe n'igipolisi cya Zambia yerekana ko ari abarundi gucyo bacabahitamwo kubafata abandi 13 nabo bagiye bafashwe uko nyene nabo nyene babesha yuko ari abarundi ari abatanzania bagiye kwisumamwo mu gihugu cya Afrika y'Epfo ariko kandi nabo baca barafatwa n'icyo gipolisi inyuma yo gukora amatohoza akerekana ko ibyo bavuze ari ububeshi atari abatanzania ahubwo ari abarundi
murakoze cyane murakoze cyane turumva ko amashyirahamwe atandukanye afise icyo bivuga ko kumbure na leta y'u Burundi nayo nyene ikagira icyo bivuze ko bicije mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bakazogira icyo bivuze ko nabo nyene ariko nk'amashyirahamwe akurikiranira hafi uko kugerageza gufasha abarundi kuja mu mahanga biciye mu nzira nyazo ndazi ko mu minsi yahera ubushikiranganji bw'imigenderanire n'amahanga bwahaye uburenganzira amashyirahamwe amwe kukurungika abantu hanze y'igihugu bakabategura bakabafasha kugenda biteguye kandi baciye mu buryo bwemewe ivyo bikorwa byo byaratanguye muba mubona hari inzira nziza abarundi batangiye gukoresha kugira ngo baje mu mahanga gukorayo
kugera kuri uno mwanya hariho amashyirahamwe afisaho akorera intonde yandikira abifuza kuja muri ibyo bihugu akandika abakenyezi akandika abigeme akandika abagabo ariko kandi ugacusanga ibyo kugenda muri ibyo bihugu ni ibintu bitwara igihe kirekire bararindira kugira ngo barabe yuko bagenda ugasanga bitwaye umwanya utari muto harimo rero n'ikibazo cyo kurondera impapuro z'inzira gica kimera nk'intambamyi kibafata umwanya utari muto kumbure barondera impapuro z'inzira gutyo rero ugacusanga ibyo kugenda ntibyihuta bimaze kuba bikihuta rero ugacusanga abifuza kujya kurondera ubuzima mu ibyo bihugu bashoboye gucisha mu nzira za hagufi zishobora kuborohereza kugira ngo barabe ko bashobora gushika mu ibyo bihugu ku mwanya bipuriza ko aricyo gituma rero usanga rimwe na rimwe bahitamo kugenda badafite ibyangombwa bikwiye cyangwa ibyangombwa bafite rimwe na rimwe ugasanga si byo byaciye mu nzira za magendo kubera ko usanga babibironka bikeye ku bakomisiyoneri cyangwa se ababafasha kwirondera ibyo bitabo by'inzira gutyo ugasanga iyo bashyitse mu ibyo bihugu barahabwa ibyo bitabo by'inzira bagasanga ntibikwije ibisabwa ari nacyo gituma rero bacya bafatwa ni ukuvuga ayo mashyirahamwe kugeza kuri uno munsi ariho mugabo ibyo kurungika abantu muri ibyo bihugu ntabwo aratangura kubikora ngo abantu batangure kugenda byoroshye.
Murakoze cyane. Kumbure mu kanya uraza kutubwira nuko ubona amwe mu mashyirahamwe twumvise muri kahise iyo yakora ibijyanye n'urudandazwa rwa kiremwa muntu yinyegeza avuga ko ari amashyirahamwe agiye gufasha abantu gukorera hanze. Twumve kumbure niyo abagikorerayo niyo aba bantu bakiyacamwo. Ariko mbere yaho reka twakire bamwe mu banywanyi biratijwe cya Amerika bafise icyo baterera cyangwa icyo babaza. Dufise ku murongo wa telefone Benjamin. Benjamin, uraho neza?
Mahoro, mahoro.
Uraho urakomeye?
Ndakomeye.
Benjamin, uduhamagaye uri hehe?
Ndabahamagaye ndi Bujumbura.
Ikibazo canke icyumviro kuri iki kibazo cy'ubwimukira bwo mu kinyegero canke ibibazo abarundi bagenda barahura navyo wo bivuga kwiki?
Je icyumviro noterera nuko bo bikora neza kuko umuntu arashaka kuja hanze ugasanga ariko arahohoterwa na cyane cyane abo baja muri bihugu by'abarabu.
Kuri wowe ubona
ugasanga arako ugasanga arakora ntahembwa cyangwa aragiriwe nabi nuko bo bikora neza bakabishyira ku mugaragaro abantu bakagiraho bitura.
Ego urakoze cyane Benjamin ngaho Bujumbura. Tugaruke ku mutumire, urumva ko abanyagihugu bamwe bamwe barabona yuko harimo intambanyi koko, harimo ibibazo nubwo umuntu ashobora kuba ari mu bukene afite ibibazo byinshi avuga ati jewe ari ugupfa napfuye reka ngende kurondera ubuzima ahandi. Haravuzwe cyane urudandazwa rwa kiremwa muntu trafic, ibyo bavuga mu gifaransa trafic des êtres humains. Mu Burundi icyo kibazo kiracibonekeza cyo cyifashe gute? Alo, mshinga nahe, nduwayo baratwumva?
Nego menda kumva gatanu kuri gatanu. Icyo kibazo cy'uko abantu bagenda hanze bagaca mu mashyirahamwe
canke bakadandazwa amashyirahamwe atemewe, amashyirahamwe atari nyayo, yihisha avuga ko ari amashyirahamwe y'ugufasha ariko ugasanga n'urudandazwa rwa kiremwa muntu.
Muri make uko ni nkako bigenda kuko ni urutonde ubona yuko abagenda mu ibyo bihugu batogwa n'abantu baba bari ngaha mu gisagara cya Bujumbura, hanyuma bakabahana n'abandi baba bari mu bindi bihugu. Hariho nko mu gusanga uri nko muri Kenya ubakira hanyuma ukabarungika muri ibyo bihugu, muri ibyo bihugu naho hakaba hariyo abandi baca babakira hanyuma bakabona kubashikana kubakoresha babo. No kuvuga duhereye kuba bagitangura kurondera ibitabo by'inzira, hariho bamwe babironderegwa n'abari muri ayo mashyirahamwe kubera ko usanga uwamutumye ko agomba kumukoresha ari muri ibyo bihugu ariwe aba yarungitse uburyo kugira ngo ayo mafaranga aba ariyo arondera ibyo byangombwa harimo za visa, harimo za pasiporo n'ibindi. Hanyuma rero no kuvuga iyo pasiporo uwo agomba kujya mu ibyo bihugu amaze kuyironka arayikoresha kuva i Bujumbura akayikoresha gushika mu za Kenya, kuva gushika muri ibyo bihugu abagiyemo nko muri za Arabia Saudite na za Oman n'ahandi. Ariko ngo ashyitseyo hariya nk'uko intahe bashinga zivuga nuko umubosi wabo cyanke umukoresha acha abaka iyo passeport ngo habari mu ntumbero yo kugira ngo yikingire ntazo hava toroka aje ku kazi agende mu mihanda cyanke se mu mihana yindi kurondera akandi kazi kumbara kuri kiya mahera menshi agereranye na yaronka kuri uwo mukoresha wiwe gutyo rero ngo abamugiriye kugira ngo amugumane kuko atagira iyo passeport ntashobora kugira ibyiyumviro byo gusohoka ngo aze mu rupangu kuko afashwe bitabimubera ikibazo rero ni ukuvuga yuko kuva ngaho Bujumbura baba bafite abantu babakurikirana bamenyengene babarungika baburiza indege hanyuma bagashyika mu bindi bihugu aho bagirira esikare cyangwa aho baruhukira bakakirwa n'abandi abo bandi bagacaburiza iyindi ndege bakabashyikana kugera bashyitse iyo bagiye gukorera bashyitse n'iyo bagiye gukorera bo bavuga yuko urutonde rwo gukurikiranwa ruba ruhagaze rimwe na rimwe kubera ko bashyitse hariya naho basubira kurondera abo bantu babafashije kugira ngo bagende ntibasubira kubaronka babaronse naho ibyo babishyura batanga rimwe na rimwe bidahuye n'igitabo baba basaba kuko nk'ubu bafashwe nabi ku muboti wiwe cyane kumukoresha agize ngo abibabwire bo baca bafata yuko ariko arabahenda ari icyitwazo cyo kugira ngo kumbure yironkere iyo pasiporo yiwe kuri uwo mubosi wiwe hanyuma aronke uburenganzira bwo gusohoka inzu cyangwa urupanga akoreramwo aje kurondera ubundi bugihanze ku ibarabara aho baba bahembwa menshi ni ukuvuga aho baba bashyikiye rimwe na rimwe baba bahembwa amahera make bifatiye ku kuntu urumva uwo mubosi ari waba yararungitse ayo mahera kugira ngo arondereze ibyangombwa harimo zimwe za pasiporo navuga harimo za viza ibyo rero bigaca bituma amuhemba amahera make kugira ngo amahera yakoresheje amwamwe ayarekipere ayagarure hanyuma rero nabo nicyo gituma bacyafata n'iyo pasiporo kugira ngo ntazaronke umutima wo kwiyumvira gusohoka kujya gukorera hanze kuko agiye mu ibarabara babyita kujya mu ibarabara ngo iyo bari hariya iyo bari mu ibarabara rero ngo niho baba bakorera amahera menshi ibyo rero bigaca bituma umubosi afata pasiporo kugira ngo ntaze yipfuze kujya mu ibarabara
nibyo cyane wumva
agacaja mu buca amashyirahamwe atangurira i Bujumbura hari haba bakurikirana ngaho i Bujumbura babakira ku ntonde bakanababwira ati tuzotwara bakwitari kiyi umwe wese akamenya itariki azogira ko
nibyo koko
hanyuma bashyitse muri za Kenya no mu bindi bihugu aho bagirira akaruhuko aho baruhukira kugira ngo bafate indege ibashyikana mu ibyo bindi bihugu baba bagiyemo nko muri za Omani za Arabi Saudite haba hari n'ibindi migi ibakurikirana gushyika bashyitse ku muboti wabo azoba ari wabaha akazi ari nawe azobahemba amafaranga uwo nawe ngo abasanga ku kibuga cy'indege aho ku kibuga cy'indege rero baba bashyikiye iyo bageze mu ibyo bihugu baba bafite abo baba babatwaye babakira ngaho barabaha ibintu by'ibipankarte biriko amazina yabo hamwe n'inomero zabo nako amazina yabo n'inomero za aziki z'ibitamburizo cyangwa se za pasiporo kugira ngo uwo muntu amukeneye ashyike ngaho arabe asome ku ibyo bipapuro kuko benshi bagenda batazi ururimi rw'icyaraba hanini rukoreshwa hariya abandi ugasanga n'icyongereza ntacyo bahwihwisha gutyo bigaca bituma rero bakoresha ibyo bintu bimeze nk'amapankarte bishyira ko bagenda bamanitse kugira ngo byorohe yuko umubosi abaronka aho ku kibuga cy'indege kubera baba bahashyikiye ari benshi kandi n'ababosi baba baje kurondera abo batumye ko nabo baba ari benshi
yego cyane cyane ururimi ruba ari intambanyi ikomeye cyane kuko iyo ugiye mu mahanga atazi ururimi rwaho ikintu cya mbere usanga uguye mu rudandazwa rwa kiremwa muntu nuko utumva ibyo baba bari kubara kuvuga ko rero uwo muri ko murumva bagenzi ni Nduwayo Prime numenyesha makuru kuri radio Isanganiro mugenzi wacu mu gihe cy'u Burundi akurikiranira hafi iki kibazo cy'ubwimukira bwo mu kinyegero muri imisi urumva amasoko afise n'amakuru afise kuri byo ni menshi tubandanye tubahamagarira gushikiriza ama nimero yanyu kuri Facebook yacu mushikirize ibibazo n'ibyumviro kuko guco mu byumva ko iki kibazo cy'ubwimukira bwo mu kinyegero turafise ku murongo wa telefone Claude. Claude uraho neza?
Niho nirere.
Amahoro mahoro.
Amahoro cyane.
Uruherere hehe ga Claude?
Igitega.
Ego Claude iki kibazo haba ari ico curudandazwa rw'abantu canke ico kucukuja mu bigu by'abarabu kiravugwa cyane ngaho igitega bimeze gute?
Ubuntu mbona cyakira vuganga cyane bivanye nuko uku kuntu leta y'u Burundi yagiranye amasezerano n'aje mashira hamwe ajeje kuzo batwara ubwo abantu ariko biyandikisha ngo barafata inyigisho hanyuma ngo bakaheza bakabara imisari ya kugara barondera na passport ubundi bwo ntibyari bisubije cyane nk'ibujumbu
igitega hoba hariyo mashira naho nyine yari karandika abigeme cyane cyane abakenyezi bipfuza kugenda
ari hari cyangwa ari mu gihe ta gusata inzuzi na ryaryo n'ibindi biri ngaha ku mu gitagara cha gitega bariko barandika mu Rwanda nta nabambere baratwara ngira barashaka kwigisha
none mu kibano ga Claude ko tugize abayo ku kuronka mu kibano cyane cyane ngaho hagati mu gihugu abagabo cyangwa abavyeyi babo bigeme bavyakira gute bimvise uwabo yipfuza kuja mu bihugu by'abarabu iyo umwana riranye na ntiyumve niko twavuga bavyakira gute
kuzande kubera ukuntu abantu twikeneye muri kino gihe iyo hariho umwana abyifuza kugenda umukobwa cyangwa umugore wa kana ashaka kugenda akenshi iyo babiganiriye n'umuryango barabihuriza ko bamaze kubihuriza ko rero akavuga ati nta ukuntu wazindirayo utarataze nuronka uburyo hanyuma tugire gute tubandanye ubuzima bw'abarera benshi babagabo usanga babyitwaramo nabi ugasanga umugore yaragiye aramutse amafaranga y'amafaranga ntakore ibyo kwiteza imbere mu rugo ugasanga umugabo yagiye mu bindi bintu by'ubuhombo inyuma y'urugo n'imico mbyumva na
ngaruka ni kenshi usanga zo gusenyura ingo ariko none nk'intahe nyinshi tugenda turumva z'abantu abigeme n'abakenyezi bafatwa nabi ugasanga barakoreshejwe mu buryo nk'ubuja iyo muri ibyo bihugu bagiyeyo makuru yuko banicwa makuru mabima bitugenda turumva yoyo barayumva yuko hari gihe kenshi bigenda nabi haba ari mu bihugu by'abarabuca nk'ahandi ukanumva yuko bishobora no gushikira n'abagabo twumvise amakuru menshi yuko muri Zambia mu Buganda muri Afrika y'Epfo abantu bagiye barafatwa hari abapfuye bari mu ngendo izo nkuru mbimbi naho nyene barazumva kugira ngo bafate ingingo barabiye ku makuru meza n'amabi agenda aravugwa
tumva ariko usanga kubera kuninda no kukunta abantu twikemeye bakubwira ati ntafite hamba hose barahamba ntibobwiye nzo bangeze ariko nk'ubu twe twadushimye ko leta y'u Burundi yarigiranye amasezerano n'amashyirahamwe tukavuga ko abacu bagiye hariya kumva uri bazohora babakurikirana n'akarorero nka kubibona nk'abasoda bari muri amizone ukabona ko babakurikirana muri leta bazananyemo ugasanga ibintu biriko biragenda neza ariko ibaye nayo bakagiye gukosorera hamwe twakibaza ati nayo mashyirahamwe rero uko bigenze uko azohora dukurikiranira abacu kumva uri bafatwe nabi hariya bari bafite aho bitura n'agateka kabo
byiza cyane Claude ngaho igitega turagushimiye cyane kubyumvira ego reka tubandane ku murongo wa telefone prime mbere ko tugaruka kuri mwebwe reka twakire witwa ndabona ni Trump wiburera Trump wiburera ku murongo wa telefone turi kumwe
amahoro
amahoro cyane
muraho neza mwaka mushya
twese ndabona nimero zawe uduhamagaye uri mu Rwanda na mahoro mu Rwanda
turamahoro turashimira Imana ibintu bimeze neza nta kibazo ubuzima bumeze neza mu Rwanda i Kigali
Imana ishimwe none ku byo tuko turaganira kuri uno munsi byo umuvyumvira kuri iki ikibazo cy'umvira
nabibonye kuko irado yacu turayikunda cyane icyo na abaza njyewe kuki tujya tubumva benshi cyane ngo baraye abashinga nahe b'Abarundi ngo baraye ku mabarabara bagiye mu ibyo bihugu by'abarabu iyo ngiyo hijya kure za Omani kuki bagenda abatura ubuyobozi bwabo butabizi se bagenda kuki bagenda mu ibanga abagenda bazwi bakaba bakeya biterwa n'iki nta kuntu bajya baborohereza bakagenda guverinoma yabo ibizi igihe bagize ikibazo bakabimenya
ego nkuko
cyo nibaza kuki bagenda mu ibanga ugasanga bagiye gukora akazi ko mungo ugasanga bamwe bakorewe icarugozo yohoterwa nta kuntu bajya babimenyesha ubuyobozi bakagenda ubuyobozi bukamenya ngo dufite abana bana mu bihugu tujya twumva ngo batawe muri yombi twumva ngo batawe muri yombi bagiye kumva leta ibuze ko itabazi nta kuntu bajya bagenda guverinoma ibizi si byo byiza
ego turaza kukiganira ko hama mbere yuko tuva ku murongo Trump kandi ndayizita kwita Trump ariko Trump wavuze ikibazo kiriko kiribonekeza yego none nko ngaho mu Rwanda hoho abigeme n'abakenyezi barijukiye kuja mu bihugu bya barabu cane hoho ubibona bimeze gute ngaho mu Rwanda
nakoze inaha ngaha urubyiruko rwitaweho cyane bitaho cyane nta bantu bitewe n'ukuntu mu bihugu bajyamo babona ihohoterwa bakorerwa nta muntu kigenda
urakoze cyane ego turakumva nibaza ko byari bicitse gato
nta muntu kigenda urwaruka inaha rwitaweho ruri guhabwa amafaranga bagakora imirimo ibabyarira inyungu ntabwo bakigenda rwose
urakoze cyane turagushimiye ego reka tugaruke ku mutumire wacu mushinga na Henduwayo Prime urumva ko hari haho biriko biragenda neza biko birajya mu ngiro aho abantu bijukiye guca muri leta cyangwa guca mu mashyirahamwe azwi twavuze zimwe mu ntambanyi zituma abantu badaca muri izo nzira ahanini wavuze ko kenshi usanga ari impapuro zifata umwanya muremure kumbure kumwe n'uburyo ahanini
zimwe ni impapuro zifata umwanya muremure ariko ahanini mu bituma bajya muri ibyo bihugu harimo ubukene buterwa no kubura akazi ugasanga abantu baraho barafite amaboko yo gukora ariko ugasanga akazi ntibakaronka cyangwa ugasanga kugira ngo bahabwe akazi basabwa kuba bafite uburambe bungana nk'imyaka itatu n'itanu ariko ugaca usanga ubwo burambe ntabwo bafite icyo bita experience mu gifaransa ibyo rero uca usanga rimwe na rimwe biba inzikizi kugira ngo kumbure baronke ubuzinga mu Burundi bagaca bijukira kujya muri ibyo bihugu ariko kandi wanashima turetse iby'ubukene muri ibyo bihugu urabona ko bahembwa amahera yo mu bwoko amahera mvamakungu ndavuga amadolari cyangwa ayandi mahera mugabo atari amarundi iyo bahembwa ayo mahera hariya ni amahera usanga afite agaciro kaniniya iyo ashyitse mu Burundi ni ukuvuga baca babona yuko nubwo boronka akazi mu Burundi erega hariho n'abava ku buzi bwo mu Burundi kubera ko bubahemba make bagahitamo kujya muri ibyo bihugu kugira ngo baronke agashahara kisinonoye kuko nk'ubushobora guhembwa amadolari 180 ku kwezi mu Burundi yaho urahembwa amarundi amafaranga y'amarundi ari ku 500,000 400,000 300,000 urumva aronsa haca kugira ngo agende muri ibyo bihugu biba byoroshye yuko acahitamo kugenda muri ibyo bihugu hanyuma baca mu nzira zitandukanye urumva twavuze abajya mu bihugu by'abarabu abo bo urumva bagenda baciye ku kibuga cy'indege cyangwa bagaca mu bihugu bibanyi bakajya kuri indege mu bihugu bibanyi ariko kandi abajya mu bihugu byaha muri Afurika nka za Zambia za Mozambique hamwe na za Afurika y'Epfo bagenda baciye mu buryo butandukanye hariho nk'uko amashyirahamwe agwanya urudandazwa rw'abantu cyangwa aharanira kumbure agateka k'abantu amwe nka ONL Secours ton frère riravuga ko abo bantu baca mu nzira zibiri zo ku rusi ndavuga Bujumbura Dar es Salaam hamwe na Zambia ni ukuvuga bava i Bujumbura buriye imodoka bakagenda Dar es Salaam bari mu modoka bagaca bashika muri Rusaka muri Zambia bari mu modoka cyane bagaca ibujumbura point de départ yo birumvikana ko ari bujumbura hanyuma bagaca mu Rumonge bagaca bajyabuka muri za Kigoma hanyuma bagashika ahantu bita Murungu muri Zambia bagaca buri modoka bagenda ku mugwa mukuru wa Rusaka aho nyine muri Zambia abandi nabo baca mu mazi buririye ku kivuko cya Bujumbura bakamara iminsi itatu bari mu kiyaga Tanganyika uko baca mu kiyaga Tanganyika hanyuma bagashika ku kivuko cya Mpurungu aho muri Zambia bagaca babandanya buri bagaca buri imodoka rero ibashikana i Rusaka kuko benshi imirimo yabo bayikorera ku mugwa mukuru wa Rusaka aho muri Zambia. Byumvikane rero yuko ubukene nibyo nico kintu cya mbere hanyuma mu kibano wanashima ntibagaye ufite icyifuzo cyo kujya muri ibyo bihugu kubera ko bamwe mu bagiye muri ibyo bihugu babana ababanyi babo usanga hari aho bishikanye usanga bamwe baraguze amaparcel ibibanza byo kubakamo mu bisagara ahantu haboneka ugasanga bafite inzu ziri ekipe ni ukuvuga gifite ibyangombwa bikwiye bafite amateleviziyo bafite intebe nziza zo kwicara ko baryama ahantu heza utubati twiza mu nzu ugasanga inzu imeze neza abandi ugasanga baraguze n'imodoka uburyo bwo kwiyunguruza kubera ko bagiye muri ibyo bihugu utusanga rero n'abandi bo mu kibano bafite icyifuzo cyo kujya muri ibyo bihugu ntabwo babagira usanga mu kibano uwabo yifuje kugenda bagira n'inguvu nyinshi kugira ngo bafashe kugira ngo aronke ahaca maze ashike muri ibyo bihugu
birumvikana cyane ahubwo wavuze igihugu cya Zambia tugize amahigwe turonse umwe mu barundi baba mu gihugu cya Zambia ni Nduwimana turi kumwe ku murongo muratwumva
ndabumva neza cyane
amahoro cyane
mahoro neza
muherereye muri Zambia muri kano kanya
asha niho nicaye
bimeze gute ngaho
muri Zambia nshima Imana nk'uko bisanzwe ndi ku murimo wa mizi yose urudanda rwa perefiti noneho ko gukorera mu masoko
duhe intahe yawe ingene washitse muri Zambia byari bimeze gute wagiye mu yihe nzira intahe yawe bimeze gute
ngera nasitse muri Zambia nagiye mu 2020 kuvuga naciye rwamereza twatanze kuza n'ubwato niko nyumva
ego
amatiko nakuza n'ubwato ngo duce mu mazi icyo gihe bwato bushobora kwerekwa tuca dupanga kuca muri Tanzania tuje n'imodoka kandi twaje turi umugwa w'abantu indwi ariko twese twari dufite amapasiporo kubera icyo gihe ndibuka pasiporo ntibyari kagorane nk'ubu ngo bave mu gihugu kuko yari nagiye kuyirondera mu kwezi kw'icumi kubera nategetse kuronka amahera ngiye mu kwezi cumi n'abiri nsanga yarasohotse
nukuvuga
rero twajya turiye twaruriye imodoka isanzwe ngaho muri Pire i Bujumbura iratujyana duca dufata bisi turi ngaho i Bujumbura dusikana mu kanya kagira dufate igihe aya mabasi akuze aja za Makamba tugeze Makamba tukatubashika tubyize tukaturara aho bita umupaka wa Tanzania na Makamba ahantu bita ahantu ugeze aho ugumye bwe aho ashenguje kuri sante Makamba tukatubajya tuserukira ahantu badusize imanyovu
ego none ga
amabuke
bandanya
amabuke rero tukatuye injira Zambia tubagongesha pasiporo kuko twari tukifite turari ha na leta ijyanye na corona tujyari muri corona amaturabandanya ariko twaragize inamba mu gisoro cye mu nzira ya Tanzania twari dufite icyangombwa bakatuma badufata ingira Tanzania mu bisanzwe n'ingira mbi cyane ntabwo yorohereza umuntu yari karafata urugendo kuko nabo bivuze ibyangombwa barakwigenza ko baratwururutsa barasubira baratumukuye twagiye gutora gahe ngo ariko tugeze ikigoma kuko tumaze kugera ikigoma twagiye dufata bijya bibasi bikuje kubera aho twari mu modoka isanzwe bijya bikuze serivisi batugira batugeze kuri imigirasiyo ya Tanzania batugira bati yerekana ibyangombwa yerekanye twace tubandanya tugenda
ego none gandu imana wewe ndumva ko urugendo rwabaye rurerure cyane aho nyine tugeze Goma aho nyine ntiwari bwanashike no muri Zambia urugendo rwari rurerure kumburera ukaba rwaranasabye n'uburyo bwinshi ku bantu bagenda bagira izo ngendo batanafise niyo passport wewe wari ufise impanuro bahaniyihe nizihe kuko birumvikana ko naho wari ufise izo mpapuro naho nyine hagiye harabamwe utunenge haragiye baramutubazo mu nzira impanuro ufitiye abantu bifuza kugenda bakagira ubwimukira bwo mu kinyegero bo impanuro bahaninkizi
yewe impanuro nabakubera amaze kubona amahanga ingene agoye nubwo ari ubuntu n'abafite ibyangombwa ntabwo tworoherwa mu mirimo yacu ya minsi yose nikinona anura bene wacu byemanije mu gihugu ubukene buratuma tugenda bikatugora tukamererwa nabi hejuru ya kasomeri ko tuba twamaze amashure kuko nk'abantu bose barimo iki gihugu cya Zambia kiye kiraba na bose ni umwe nk'ibice nka 20% bikabarwaruka kwamaze amashure
none ngaho muri Zambia hoho ubuzi buroroshe kuronka ubuzima bumeze gute
muri Zambia ubuzi ntawavuga ngo buroroshe kuronka kuko iki gihugu cya Zambia bwa mbere na mbere abazambiya ntabwo bakoresha nta bakozi bakoresha
ni ukuvuga baritekera barisumira barikorera byose
baritekera na bintu by'abakozi bo mu nzu z'ubona ngo basaba barera abana ukuntu barimenya ni ukuvuga umuntu iyo uvuye mu gihugu gituma ko n'uyu wanyu cyangwa ukajya gukorera abandi bantu baje bava hanze ibindi bihugu mugabo akazi muri make naho bwafaroshe kuko ntiwashobora kuva mu gihugu ngo ujye kurondera akazi no muri Zambia ngo karonke udafite uwagutumye ko twese twaje dusaba dutumye
none mumaze kugera hiyo kumbure murafise n'ababatumye ko yego ariko abarundi muri hamwe murafashanya murakorera hamwe mu kibano bimeze gute
abarundi twunze ubumwe rwose cyane abarundi abanyarwanda mukuri ntushobora kumererwa nabi kwanza kubera tuba turi umwe umuntu atiye ku isopu yombere y'umuryango ukumva gusa ko muhurije ku rurimi akavuga ikintu ukatumva kumva ko ari umurundi cyangwa umunyarwanda aho nyine ubuma buba butanguye naho ubu butamuzi ubutetsi tuba tuvugiranyaga turabye ururimi tukakumva yuko uvuga ururimi rwacu cyangwa ukavuga ururimi rwo mu Rwanda tukatumenya tukiyibamo mu bitanze ukunze ubumwe rwose cyane ku buryo nk'ubwo ugize ikibazo dufashanya hagati yacu
yego mbere ko ndakurekura nduwimana inkuru duheruka kumva yuko mu kwezi guheze hari abarundi bashika kuri 28 barenga bafashwe muri ico gihugu harimo n'umwana w'umukobwa mutonyo w'imyaka 10 twumva yarari muri uwo mugwi amakuru yabo mwamu yafise bimeze gute baracari mu minwe y'igipolisi bararekuwe byifashe gute
kumva amakuru dushobora kuba twumva ico no babwira cyoto nikaje na muri Zambia niko kazi bafite ko gufata abantu b'abanyamahanga kandi n'abaciriyemo burya nta bintu byo kuvuga ngo bariko ngo barondera ngo abantu kuvuga mbere na mbere iyo turiko turi hino urajya wumva ati uno munsi bafashe abantu ibyo bafashe abantu kandi iyo abo bantu bigeze gufata twarabumvise gusa ntawe uzi ko bari bakiri mu mwanya w'igipolisi kuko mu minsi yahera hari igihe kuba umukobwa ugerayo yinjira no mu masengero ariko bamuhungu barafata abantu mu masengero n'iyo minsi yahera icyo gihe rero hoho babafashe bari bafite ubudegitiko yo kubata babasubiza ko mu gihugu iyo mwajya mumvana kuvuga bagufatire mu ibarabara wurira ibasi hama bajya bumva babazanye babasanzaniya ahandi naho mugabo ubu kuba bariko barafata barabajyana mu buto kandi bakujyanye mu gasa ntabwo woroherwa kuvayo kandi ni ibintu nyine anke ni ibintu bitera ingorane kuko babafata muri benshi nyine babajyana nta wizi bila bilimo bihabye nyene bitoroshye kuko hari hamwe usanga n'ibyo babafashe bakaba atabyangwa mu bari basize kandi kibazo basize bagufashe nimba biri kwisho bagakufatira mu gahinga wubwiye uragiye urumva byoroshye.
Ambasade yoyo y'igihugu cy'u Burundi ngaho aricyo iyo ribafasha mu bibazo nk'ibi biba bimeze gute iyo kumbure mu bituye?
Jewe ikintu nigeze kumva bavuga icyo gihe hamaze kuba mu gihe bintu byo gutanga abantu mu rusengero bakabafata byarameze nk'iri cya hejuru cyane. No kuvuga ngiye ijambo numvise nuko numvise bavuga yuko hanini babafata kukubera batagira ati hanini jewe batwabiriza ko dukora bizinesi tutagira impusha. Rero iyo nsiguro numvise itangwa n'uwo bavuga yuko ari umuserikizi w'igihugu kino n'isara bikivuye.
Urakoze cyane ku makuru uduhaye ngaho muri Zambia. Tumva ko bitoroshe ubuzima bwo gufata ingendo mu kindi gihugu kumbure udafise utazi ingendo biba bimeze muri icyo gihugu rurimi rwaho, kandi biranasaba n'uburyo bwinshi. Ariko kumbure hariyo nabo bishobora gukundira nkaho warashoboye gushikayo, waragiye na pasiporo yawe, ufise impapuro, ariko urakora byifashe neza, turabishima. Urakoze cyane Nduwimana.
Ndakora nta kibazo na kimwe nyene, ngorane ndashima Imana kuko nashoboye kuronka ibyo byangombwa, kuko nanjye iyo ntabironka ngira nawe guhavana nsanza mu buryo butemewe kuko urumva bari kumwe bari bansize.
Ego urakoze Nduwimana. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire yihanganye cyane. Urakoze Bruce Pascal, kaze neza.
Murakoze.
Muherereye ga Pascal?
Ndi Kigali mu Rwanda. Nakomeje kumva ibyo aba mwatumiye bavuga ndetse n'abo mwahamagaye. Ariko ku giti cyanjye ngiye nashimangira nuko iyo usize igihugu cyawe nta hanze nta marongo ahambaye ushobora kuba nayo usize igihugu cyawe cyakubyaye. Yeke nashishikariza nk'abo baba bagenda hanze ngo bagiye gushakayo amaronko, bagiye gushakayo ibyiza byinshi birenze ibyo basize mu gihugu cyabo, cyaba ari u Rwanda cyangwa se u Burundi ndetse n'ibindi bihugu. Nabashishikariza kuguma mu bihugu byabo, ahubwo bo bakajya basaba ko leta yabo yagira icyo bakorera ku byo bakora mu gihugu, cyangwa se amafaranga bahembwa, amakampani bakorera bagasaba kuba babongereza imishahara, kuko iyo urebye muri kino gihe usanga ibintu bisigaye byarakaze. Umuntu agenda amafaranga make adashobora kugira icyo amufasha, ugasanga mu bijyanye n'iterambere nta kintu bimufasha ku mafaranga ahembwa. Rero nkaba nashishikariza abo bajya hanze y'igihugu rwose kuguma mu gihugu cyabo, bagashakira amafaranga mu gihugu cyabo, nubwo byaba bigoranye ariko hari igihe bigeraho bikemera. Hanyuma kucyanye giti ngiye guca navuga ku bijyanye n'imishahara y'abakozi, nubwo nayo ndi umuturage ariko nanjye hari icyo mba nabivuga bitewe n'ukuntu mbibona. Nk'iyo urebye u Rwanda, u Burundi, abakozi babo iyo urebye usanga bahembwa amafaranga makeya cyane, kandi ugasanga abo bakire abakoresha bo bafite inyungu y'umurengera cyane, ku buryo w'umukire usanga rwose yaguze amamodoka menshi ariko uwakoresha ugasanga nta kintu na kimwe yigezaho, kandi ari buvunika cyane, ugasanga nabyo birabangamye. Tukaba dusaba nka leta kuba yashyiraho nk'abakozi nabo bagafata nk'amasendika akoresha abakozi, bakavuga ati mugomba guhemba abo mukoresha ntimukabarye, uko iyo usanga nabo bahembwa amafaranga make, kandi ugasanga umuturage iyo umuhembye amafaranga arishima n'akazi akakishimira, akavuga ati reka nkore nishime kuko mpembwa amafaranga ashobora kugira icyo afasha, ejo nagura itungo, ejo nagura iki nkatera imbere nanjye nk'abandi, aho gukorera umukire mbona utera imbere ariko twebwe nta kintu atugezaho. Rero twasanga leta ku ruhande rw'abikorera nayo kuba yareba icyo ikora, kuko iyo urebye kuri kino gihe usanga abakozi ba leta aribo bashobora kuba bahembwa amafaranga ashobora kuba ari hejuru, ariko ku bakozi noneho bikorera ugasanga imishahara yabo ni mitoya cyane ku buryo nta kintu ifasha umukozi. Leto katwa amareta yacu cyane cyane mu Rwanda rwacu rwatubyaye ngo kagira imana gufasha n'abantu babaturage nabo busanga bakorera bake ku ruhande makampanyi kwa babafasha kugira ngo nabo bahembwe amafaranga agaragara niyo mpamvu weshi abaturage benshi bishanga babikeneye banayishaka kugira ngo umuturage yiteze imbere uko yiteze imbere nimwe byo gutekereza kujya hanze abyibagirwe kuko yumva ko ari mu gihugu nacyo akora amafaranga yizigamira abona ayo atunga umuryango kuko kuri iki gihe rwose bitewe n'ibiciro aho bigeze usanga umuturage ari hafi cyane tukaba twasaba rero n'ikintu nasaba kuba na leta z'ibihugu bizaba icyo bikora kugira ngo umuturage yere kuguma hasi cyane naho atera imbere. Murakoze
cyane Boss Pascal ngaha mu Rwanda ati imishahara kumbure ikwiye kuzamuka ikwiye kuduga umunyagihugu akagira aho yigejeje leta rero arayiteye akamo kugira ngo abanyagihugu haba mu Rwanda haba mu Burundi bashobore kugira intambwe bigejeje ko tuko turaganira rero kuri iki kibazo cy'ubwimukira bwo mu kinyegero aho abanyagihugu usanga bafite ibibazo byinshi mu kibano mu buzima ugasanga baragiye hanze y'igihugu baravuye mu gihugu barahuye n'ibibazo ariko ibibazo bafite by'ubukene bishobora gukemuka mu gihugu. Turi kumwe n'umumenyesha makuru wa radio televiziyo Isanganiro yakoze inkuru nyinshi kubigeme n'abakenyezi bagiye kurondera ubuzima mu bihugu by'Abarabu n'ahandi. Ni Nduwayo Prime turi ko turarabira hamwe ikintu kibazo. Prime turumvise ko Bruce Pascal we ahamagarira leta kugira icifashije abanyagihugu. Murakunze kuvugana n'amashyirahamwe menshi kuri ibi bibazo, wanavuze na ONLCT ikunze kurabira hamwe ibibazo vya kiremwa muntu, ibibazo vya bakenyezi bagenda mu mahanga. Bo none basaba iki kugira ngo bije mu buryo neza izingendo zice mu mategeko? Bo basaba iki amashyirahamwe menshi muvugana nayo kugira ngo bigende neza?
Icyambere basaba babona ko ubwa mbere igisata kigeze gutanga impapuro z'inzira cyokorosha ibintu kugira ngo abanyagihugu boroherwe kuronka ibitabo by'inzira. Nk'ubu nk'akarorero mu Burundi i Bujumbura kugira ngo uronke igipapuro cyangwa igitabo cy'inzira passeport nuko ugira demande cyangwa ubisabira ku rubuga ngurukana bumenyi rwashyizweho. ONSCT we tumfere kabona ko ubwo rubuga ari ukoreshwa n'abantu bazi gukoresha telefone, bazi ibijyanye n'ubuhinga bwa none, ku buryo bajya abanyagihugu bato bato usanga rimwe na rimwe bibagora. Bamwe uca usanga bagiye gusaba ababibafasha, abo babibafasha babaka amafaranga ati kumbure kugira ngo ndagufashe kukuzuriza iyo formulaire umpa amafaranga, ugaca usanga rimwe na rimwe n'amafaranga agenda yiyongera kuyo bazotanga kuri icyo gitabo cy'inzira ubwacyo gisanzwe kigurwa kuri uno mwanya ibihumbi $235. Ayo mahera rero ugaca usanga rimwe na rimwe agenda yiyongera ko n'amahera usanga rimwe na rimwe aca babera mananiza bakabona yuko bizobagora kuyaronka. Rero bakavuga ayo mashyirahamwe agasaba ko ubwa mbere na mbere bwo icyo gisate cyokorosha kugira ngo umuntu wese akeneye igitabo cy'inzira akironke byoroshye. Ikindi cya kabiri basaba bavuga bati leta iramaze kumenya ko abanyagihugu bakora ubwo bwimukira bukiye mu kinyegero bahari mu Burundi, baramaze kumenya n'ibihugu benshi bajyamo nka za Omani mu bihugu by'Abarabu Pays Golf Ahab, baravuga za Emirat Ahadini Dubai, baravuga Arabi Saudite, bakavuga n'ibindi bihugu byaho mu Barabu. Ubona yuko Abarundi bajyamo ku bwinshi. Leta rero iheruka kugira amasezerano yo guhanahana abakozi hagati yayo leta y'u Burundi hamwe na leta y'igihugu cya Arabi Saudite. Bakabona ko rero mwayo mashyirahamwe nka ONLCT ibona ko leta yogiranira amasezerano nka
telefone numva ko itugoye ku murongo wa mushinga na Hendwa yo prime ariko aragerageza kudufasha kumva ikibazo uko amashyirahamwe amwe bagenda baravugana nk'abamenyesha makuru bakurikiranira hafi ikibazo ibyo basaba muri market twanifuje no kuronka ONLCT ngo nayo nyene itubwire ico biyumvira aho bahagaze nabo nyene twabakenye ariko bari bifuje kubana natwe mu kiganiro twifuje kandi no kuvugana na Kora Kora Recruitment Company ni imwe mu mashyirahamwe yemerewe imbere y'amategeko gufasha abigemera abakenyezi kuja mu bigo by'Abarabu kubafasha kwitegura kuja muri ivyo bihugu gukorayo nabo nyene twabakenye ariko turashimye cyane gose ni twaba tutagishowe ku murongo wa telefone ngo agaruke umenyesha makuru wa radio televizio isanganiro Nduwayo Prime akaba yarakurikiraniye hafi cyane inkuru nyinshi z'abigeme n'abakenyezi bagenda baraja gukora mu bihugu by'Abarabu n'ahandi Omer Nduwayo umumenyesha makuru wa radio televizio isanganiro akaba yarari ku murongo wa telefone biracitse turabandanye dushimira abanyonyi radio ya Amerika nabo nyene bari kuri Facebook bashikiriza ibibazo n'ivyumviro nkuko mubizi radio ni umurongo wacu ni VOA radio yacu Omer aragarutse ku murongo wa telefone Nduwayo Omer ka telefone kareka tugoye mukomeze kuvyo amwe mu mashira hamwe asaba
ego urumva basaba yuko nkuko leta rero yagiranye amasezerano yo guhana hana abakozi b'iki gihugu cya Arabi Saudite yuko yobikora nkuko nyine no mu bindi bihugu isanzwe yuko abarundi bajyamo nk'iki cya Oman muri za Dubai abanyagihugu b'u Burundi bakunda kujya kwisumamo baragaruka bakavuga bati amasezerano kandi yugaruka agakogwa no mu bihugu bya mu karere ka Afurika y'ubuseruko u Burundi butanzwe burimo Kenya Tanzania cyane cyane aho niho bakunda kugenda hamwe no mu bindi bihugu rero byo mu majyepfo mu bumanuko bwa Afurika ndavuga igihugu cya Zambia cyane kuko nacyo abarundi bari ari benshi kandi bakunda kujyanwa ari benshi hamwe n'ibihugu nka za Mozambique hamwe na Afurika y'Epfo bo babona yuko hamwe u Burundi bwagiranye ayo masezerano byokoroha ko abarundi bagiye muri ibyo bihugu bafite ibyangombwa urupapuro rw'inzira rubarekurira kwinjira muri ibyo bihugu n'amaviza bica byoroha yuko bashika muri ibyo bihugu bagakora byoroshye hanyuma ku kijyanye kumva n'uko ikibazo gishobora gukemurirwa ngaha nyine mu Burundi bakisumamo ngaha mu Burundi bakabaho burya u Burundi uriko araba densite cyangwa se demokrasi u Burundi bufite abantu benshi ibikorwa nabyo uri kuraraba umurindi amashyirahamwe avuka ko cyane umurindi w'ukundi ibikorwa bivuka si munini cyane ku buryo abarundi bose bokwigwa kuko wanakina mu ibyo bihugu haragenda n'abanyagihugu bato bato bamwe baza guteka mu mazu bamwe baza koza amasahani bamwe baza gukoropa amazu urumva yuko nabo barashobora gushyikirwa bakajya muri ibyo bihugu ku buryo usanga rero ngaha i Bujumbura cyangwa mu bitagira nka za Gitega na Ngozi abakeneye ubwo buzi badashobora kuburonka bose byumvikana ko hokoroshwa kumbure inzira nk'uko leta yatanguye kubikora kugira ngo abo banyagihugu bifuza kujya kwisumamo muri ibyo bihugu bagendeyo borohewe nimba hari ibisabwa babimenye hanyuma babikorereko
urakoze cyane Omer urakoze cyane kumbure abigeme n'abakenyezi bobo muvuga nabo bo basaba iki bobo mu majambo make dusozera ikiganiro nk'ubu tubibutse kandi ko umurongo wa telefone uriko n'ubutaha abatashoboye guca mu murongo wa telefone ngo batugirie intahe zawo barashobora kuza kutwandikira kuri Facebook yacu ni Facebook ni radio yacu VOA Omer abakenyezi n'abigeme bobo basaba iki
abakenyezi bo bafite ubwoba abakenyezi bajya mu ibyo bihugu bya Oman za Arabi Saudite bamaze kubona itegeko rya leta rigiye gutunganya gushaje uko izo ngendo zabo zizohora zikorwa bafite ubwoba biyumvira ko leta hari amahera y'ikori bazoja barabatoza bageze muri ibyo bihugu bagati babona ko bizohava bituma utwo bakoreye duherera muri leta gusumba utwo bokwinjiza mu miryango yabo mu mihana yabo.
Urakoze cyane. Ego birumvikana ko bifuza gutahana amafaranga yose bakoreye ariko bazorihikora nta kundi. Uyo rero yari Omer Nduwayo, umenyesha makuru wa Radio Isanganiro. Twa turi kumwe, murakoze cyane. Aho niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi. Omer Nduwayo, turagushimiye cyane.